mwumvane radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane, itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2018, muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cararangiye, cararangira itariki ndwi. Ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha kogiranira nayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe yose nyene yigengeje.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense rujeje gucungira ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukora mu Burundi, havuga ku kiringo c'ibihano byafatiriwe amaradiyo mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC. Iyo nkuru hamwe niyerekeye amatora y'inzego z'umugwi Sense ujejwe kunywanisha no kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi muri kahise, turayabashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Urwego Sense rujeje kucungera ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi ruremeza ko ikiringo c'ibihano byafatiriwe amaradiyo y'Ijwi rya Amerika na BBC carangiye, ariko ko urwego rwemeza ko ruriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo maradiyo mbere rukihweza nuko ayo maradiyo yabandanyije akora. Nestor Bankumukunzi yarongoye Sense avuga ko hari muri ayo maradiyo yemeye amakosa yose kandi ashobora gutuma iyo radiyo yitemeye nako yitemeye amakosa yose kandi ko ashobora gutuma iyo radiyo idatemurizwa ibihano. Remonzi Imana aratubwira ibindi.
Naye kibazo cy'amaradiyo abiri Ijwi rya Amerika ni radiyo y'Abongereza BBC kubijanye n'ikiringo cyarangiye ku bihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujeje gucungera ingene umwuga wo kumenyesha makuru urangurwa mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye ubwo rwego abajije kuri icyo kibazo, yemeje ko ikiringo cyarangiye ariko harakogwa umwihezo w'ingene ayo maradiyo yigenjeje hati yatunganywa amasezerano mashasha hagati y'ubwo rwego Sense n'ivyo bimenyesha makuru.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cararangiye, carangira itariki ndwi. Ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira nayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe yose nyene yigengeje kubera zagumye zigakora amakuru ara Burundi biciye mu yindi mihora. Rero turiko turategura amasezerano mashasha, dusanze zigengeje neza tuzohera tubatumeye ko tuvugane ayo masezerano tuyashyire w'ikumu, hanyuma bone gufata ingingo izobibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi, niko amategeko abitegekanya mu rwego Sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa, ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye Sense yishyuye ko ari byo kwitondera, kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byaba byiza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana n'abo biraba mu ntumbero yuko nihagera ko tuhugururira twabugurura bacabandanye bakora nta zindi nziti zijemwo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora, hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru w'umurundi akurikira mu butungane. Murumva ivyo ko atari gupfa kugura mu kiringo caheze, tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha makuru kumuhagarika canke bagira batako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cyabajijwe, Bankumukunzi yamenyesheje abamenyeshamakuru ko mu vyizwe n'abagize urwo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye Sense yagabishije ikinyamakuru Iwacu ko hamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo agacagiriza gutanga amakuru ahengamye.
Mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe yose yarimo ikosa rijanye no gutanga makuru ahengana twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkibuzi ariko twabonye ko atacyahindutse tukaboneraho rya karyo ko gusaba abarongo icyo kinyamakuru ko bakwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu misiri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera ico kinyamakuru
amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio y'Abongereza BBC yahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka ku Burundi kuwandwi ukwezi kwa gatano 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo n'ubitarugurugwa Ubwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atesunza amategeko y'umwuga ukomenyesha amakuru iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru Inama Nshinga Amateka y'u Burundi yatoye kuri uyu yatoye abakomiseri bashasha bagiye kuja mu mugwi Sever ujejwe kunywanisha no kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi muri kahise Pierre Claver Ndayicariye niwe yatoye kuba umuyobozi mushasha w'ugo rwego turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka tubwire uko matora yagenze Evariste utubwira muri make uko matora yagenze abandi bantu bo babazwi batowe kuja muri uwo mugwi bo bari bande
uriyane uko mubivuze uno munsi habaye matora yikwemeza abagize umugwi Sever mushasha ubwiye gutangura akazi mu mwaka uza mu ntango z'umwaka uza 2019 no kuvuga yuko abagera ku 185 ari bo bari batanze amadosiye mu biro by'inama nshinga amateka uno munsi wa kane rero mugwe w'abashinga amateka n'abakenyuza amateka barujejwe igikorwa cyo gusuzuma aya madosiye ukaba havuye gusigaza n'abagera kuri 30 abo 30 rero na batatu bakaba ari bo bavuyemo 13 abakomiseri bashasha bagiye kugira umugwi mushasha Sever uzobujijwe kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi hamwe rero no kunywanisha
Hari abanyepolitike bo babifuje kuja muri uwo mugwi twaba tuzi kumbure batawugiyemo bari nk'abande canke abifuje kujamwo barimo amazina yo bari nk'abande
abo twovuga bafite uruhare runini mu banyepolitike bari bifuje kujya muri uwo mugwi kandi bamwe bamwe byakunze ko bawujyamwo ahantu bavuga nka Petero Claver Ndayicariye yahoze arongoye umugwi wigenga w'igihugu ujejwe amatora seni twovuga kandi na Karenga Ramadhan yahora arongoye urwego sense rucungira nyine amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu Burundi akaba ari nabanye n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru akaba ari n'uwo mu mugambwe CNDD-FDD aho twovuga nka konsiliya n'ibigira yahoze arongoye umugambwe w'adasiga na iprona atagize amahirwe yo gutorwa muri aba 13 twovuga kandi na piyo niyankundiye yikwize kuba ari mu gisagara ca Bujumbura akaba ari mu muganga w'abadasigana iprona mu bari mu mashirahamwe yigenga hatwovuga nk'abantu babiri hari uwari yavuye muri komibu urwego rw'abaisilamu umuryango w'abaisilamu mu Burundi hari n'ubundi wiga ahantu mu yandi mashirahamwe yigenga tukavuga uwitwa Aloise Batungwa nayo arongoye ametesi uyo akaba yarasoma hirya rero kuba mu bakomiseri 13 bagize umugwi mushasha wa Sever
none icuka cyari kimeze gute mu matora handi naho ibijanye n'amoko agomba kuja muri uyo mugwi Hutu n'Abatutsi yubahirijwe
ego umuntu ariko araraba oriane ibijanye n'amoko byubahirijwe ahantu kugira yuko abahutu bagera ku ndwi abatutsi ni batanu hamwe rero n'umutwa umwe biboneka neza yuko rero amoko yose yaserukiwe muri uno mugwi mushasha
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru ze kwiduha mu buryo burambuye mu kanya kari imbere turagushimiye
urakoze namba
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika. Umushikiranganje w'ikigega cya leta mu Burundi aragabisha abanyamitahe basaba uturusho mu kigo cya leta kijijwe koroherezwa abanyamitahe muri API ko bazohanwa hisunzwe amategeko mu gihe bazorenga ku masezerano bazoba bagiranye n'ico kigo. Kimwe mu bihano bishobora guhabwa nk'uko umushikiranganje bivuga ni ugusubiza amafaranga leta izoba yahevye nk'uburusho. Domisiano ndiho kubwayo yabivugiye Ingozi aho yariko yugurura icese ihayanishwa gurisha rigiye kumara iminsi itatu ku kibuga agasaba kiri agasaka kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihanishwa gurishwa ry'ivyahinguriwe mu Burundi ryatanguye kuri uwa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi gitabwiye n'abanyamitahe baje baturuka mu mice itandukanye y'igihugu. Ikigo ca leta kijejwe korohereza no gufasha abanyamitahe API catunganije iryo hanishwa gurishwa gifatikanije n'ishuri kaminuza ritanga ubumenyi mu bijanye no gushinga hamwe no gutunganya amashirahamwe ESG. Leonard Sezibera arongoye ikigo API avuga ko hari byinshi byakozwe kugira abanyamitahe boroherezwe mu Burundi bikwiye.
Tutanga ubururiro umwe umwe ari amategeko atatu yakozwe na leta y'u Burundi kandi yemejwe niba inkuru y'isi yose biciye mu rwego rwayo rwa doing business. Aya mategeko nayo akaba ari ubwa mbere kugabanya amafaranga ajyanye no kwandikisha amashyirahamwe, mukaba mubizi yuko yavuye ku 140,000 akajya ku mafaranga 140,000 gusa kugira tworohereze abantu bashinga amashyirahamwe. Ubwa kabiri no gushyira ahabona ibyerekeye gutangwa kw'impushya zijyanye no kubaka n'inyubako. Ubwa gatatu hariho gushyiraho amategeko yohereza cyane umudandaza ya home ayabishaga homba cyo bita mu Faransa insolvabilité du commerce.
Iyo hanishwa gurishwa ryabereye mu ntara ya Ngozi imaze gutera imbere mu bucuruzi. Buramatari w'intara ya Ngozi amenyesha ko iyo ntara imaze kugira abacuruzi barenga 50 baje kurangura mu bihugu byo hanze. Ibi byateye kwibaza umushikiranganji w'igigiga cya leta ko hari icyo abo badandaza babagenda bashoye muri ibyo bihugu mu bisanzwe bihingurirwa mu Burundi. Domisiano ndiho kubwayo arongoye ubushikiranganji bw'ikigega cya leta asaba abarundi guhurumbira ibihingurirwa mu gihugu cyabo imbere yo kubikundisha abanyamahanga.
Abarundi iyo umubwiye kugura ikidandazwa cyahinguriwe ngaha akubwira ko atacyizeye. Nade niyo batacyizeye mugomba cyizerwe nande. Ugasanga n'uwo nyine yabihinguye ku mbuga ziba ari karabikoresha. None mugomba bizokwizerwe nande. Rero nibaza yuko abarundi twahindura ingendo tukumva neza yuko ibihinguwe ngaha mu Burundi bifite by'ukuri agaciro nk'uko n'ibiva hanze biba bimeze.
Iyo ndongozi iranagabisha abanyamitahe bapfisha ubusa uburusho bahabwa n'ikigo ati
icyo tubasabye ni uko mwokurikirana neza uburusho mutanga kugira ngo amashyirahamwe aburonze akore ibyo yamenyesheje. Ababirenze ko nabo baheze bahanwe kandi basubize mu kigega cya leta amahera ajyanye n'ubwo burusho. Ibi turabivuga kubera ko bazi neza yuko hariho amashyirahamwe avuka kugira ngo aze kononera ayandi bakagenda bakaronka ubwo burusho. Ugasanga ibyo basabye biri ku isoko, ugasanga ibyo basabye nibyo byagiye kubaka amazu yabo. Ibyo bica bituma ba bandi baronka bwa burusho bagomba gukora nabo baca basubira inyuma.
Abanyamitahe bitavye Yohanishwa gurishwa barashima ingene bashigikirwa na leta hamwe n'ikigo API. Xavier Nzomukunda yaserukiye ishyirahamwe rihingura imitobe mu vyamwa avuga ko bifuza gushorera hanze ibyo bahingura, ariko haragahaze asaba ko leta yohinyanyura ku kigo BBN kijejwe kwemeza ko ibifungurwa bihingurirwa i Burundi bikwije ibisabwa.
Hari ibihugu byo hanze ubu bitemera cyane ibyakorewe mu Burundi bitwaje yuko kigo BBN hari tugorane gifise rero leta nishire ingufu mu kigo BBN na cyane cyane api abari ifatamo uruhara kuko nije ryo korohereza abanyamitahe niyo yokwegera cyane kigo BBN
tukiraho nyene mushya Revenant ajejwe ineguro y'imigambi mwihinguriro rugo forum bikorera mu ntara ya Cibitoke rihingura amavuta akoreshwa mu bimoga mugitegwa bita pacuri gituruka muri Aziya kiretse ingorane zihariye ico kigo gifitaniye na leta ride agaruka kugahaze mu by'amategeko
kujanye n'amakori urasanga kenshi abagwiza tunga abanyamitahe bariko barakora mugabo ugasanga amategeko amwamye kujanye n'amakori ntiyamenyekanishijwe ugasanga rero ariko haraba nk'ugucererwa gutanga amakori n'iki bikacabizana ivyo bita ama penalty
mu minsi 3 ihanishwa gurishwa rizomara rizobangikana n'inama rukokoma y'abakorera mu gisata cy'ubutunzi yatanguye inyuma y'umutaga kuri uyu wa kane ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
kwa nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga kijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Radio ya Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine haba abarundi n'abakongomani batari bake benshi bahaje ari impunzi abandi nabo hari abimukira mbega bo babayeho bate ni ibihe bibazo bafise muri iki gihe nizihe ntambwe bamaze gushika ko mu nzira yukumenyera imico imigenzo hamwe n'ubuzima bushasha muri iki gihugu nivyo mugenzo wacu Fidel Nyongabo yaganiriye mu kanye na Philemon Dushimire ayoboye ishirahamwe Burundi Community Association of Maine BECAM mu mfunyafunyo ya ishirahamwe ry'abarundi baba muri iyo ntara ari mu gisagara cha Portland yatanguye havuga kuvyerekeye igihe bashinze iryo shirahamwe ryabo
irishyirahamwe ryatanguye ngira ngo mu myaka 2000 nandwi ariko ryagiye ngira gushinga imizi neza mu 2010
muri make ibitegire by'abarundi baba ba muri leta ya Maine byaba bingana gute
kuvyo kuri ntituragira ibiharuro novuga nti by'ukuri ariko tugereranije mu gashamwe imiryango gashiramo n'abana ni badakoba baba nk'igihumbi
benshi bagizwe n'impunzi cyangwa harimo n'abimukira
baravanze harimo impunzi ariko nibaza ko benshi babana muri leta ya Maine nk'abarundi benshi yarabimukira
ubuzima bwabo bwifashe gute muri iki gihe
muri iki gihe two turavugana navuga nti akabeho ni kenshi kuko n'igihe c'akabeho ariko nyine abantu baragerageza kumenyera kuko urumva ko twebwe tuba mu Burundi n'igihugu gishushe n'igihugu navuga nti gifise ikirere gitandukanye n'ica hano ariko abantu baramenyera uko igihe kigenda niko abantu biga kumenyera haba ku bijanye n'ikirere cyane no mu bindi byose bigize ubuzima bwa minsi yose
mu bisanzwe abantu baje kugerera mu gihugu cyo mu mahanga baragira ibibazo ku bijanye n'ururimi no kumenyera imico yaho ivyo bibazo byaribonekeje cyane cyane ku bataramara igihe
izi bibazo biriho cyane na cyane cyane yuko nka twese mu Burundi dukoresha ahanini indimi zibiri niko navuga ikintu cy'ikirundi cy'iwacu hamwe n'ikintu cy'igifaransa ariko hano turi muri leta zimwe za Amerika no hano muri leta tubamo ya Maine ururimi rw'icongereza ni rwo rukora cyane mu gihe rero ubwo rurimi umuntu atararumenya birasabwa yuko agerageza kugira kigoro kugira ngo agwige bishoboka kugira ngo ashobore gutumatumana n'amakuru n'abandi kuko icyo ni cyo kintu gikomeye kugira ngo umuntu akore ibyo akora byose mu buzima bw'iminsi yose haba akazi cyangwa haba kujya ku ishuri cyangwa haba mu buzima bw'iminsi yose urimo urakenewe kuko nk'ikintu uvuga ku mbura nk'abana baza bakiri batoya hano bobo biranyeruka cyane ko ubwo rurimi bagwiga mu gihe rero nabo babyeyi batagize akigoro ibyo haba bishika ntibatumire kusara bumvikana neza cyane cyane gikomeye gose kugira ngo abantu bose babahano n'ikintu gikomeye kugira ngo bashobore kubandanya bakoze ikintu bya misi yose.
Ni ikihe cyatumye mushiraho iryo shyirahamwe Becam?
Cyane mukuru kwari kugira ngo abarundi bari hano muri manager icambere ho bamenyane hanyuma amaze kumenyana bamenye n'ibibazo bahura navyo hanyuma amaze no kumenya ibibazo bahura navyo bagerageza kubitorera umuti bari hamwe kuko abarundi bavuga neza ngo bugirigiri bugira babiri.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga intamba myinkuru zihari n'izihe kuvyerekeye kumenyera kuvyerekeye kuronka kazi ngaho imenye.
Novuga nti kubyikuri intambamyi ya mbere nubwo rurimi ko urumva byose bihagaze kugushobora guhanahana makuru n'abandi bantu kandi urumva noneho ngo rurimi mutatarumenye neza bigoye yuko kubyikuri utera imbere ko kubyipfuza novuga rero intambamyi ya mbere jewe noyitruyi.
Hanyuma naho kuvyereke nk'abakiri bato umwavuze ko bamenyera n'ingoga muri iryo shyirahamwe ryanyu nikiye muri ko murakora kugira ngo bafashe babandanye batera imbere baronka ubumenyi ko iki gihugu n'igihugu gifite uburyo bwinshi kuvyerekeye ubumenyi kwashaka kwiteza imbere.
Cyane mu ishyirahamwe ryacu abantu bakiri bato tubahimiriza cyane cyane indero n'ubumenyi ni ukuvuga ngo kukumva n'abakiri bato bari mu byiciro byinshi harimo abana batoya hakaba n'abari mu yabaga hakaba n'abandi baba ari hano atari mu yabaga kandi bakiri bato ariko icyo numva ko mbereshyize hano nk'aho baje bakiri mu yabaga bagise nk'imyaka iri munsi ya 18 baba bashobora kubanda ayo mashuri yisumbuye hano kuko amashuri yisumbuye hano arabakira bagaheza bakiga hanyuma kumbure bakazoheza babandanya no muri za kaminuza ariko muri make cyo tubahimiriza no kuvuga ngo kwijukira indero kwijukira ubumenyi kugira ngo kazoza kabo kabe keza kurusha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri abo barundi bari ngaho wabuze ko bavanze n'impunzi na bimukira nk'abari ko barondera ubuhungiro byifashije gute cyane cyane muri iki gihe imigambi ya leta muri Amerika irikitera ikomera kuvyereke gusaba ubuhungiro mubafasha gute?
Ego ico ni cyo cyiza kuvye kuri nkuko nabivuze benshi bari hano na bihongeza amaso benshi n'abimukira muri iki gihe abimukira rero bisabwa ko basaba leta z'umwe za Amerika ubuhungiro kugira ngo zibahe ubuhungiro zemere ubuhungiro kuri tugira nabo baraheza bagakora cyo ibyo bataza gukora no kuvuga ngo kwitegura bakavuga igituma bashaka gusaba ubuhungiro n'igituma bari hano hanyuma bigaheza muri icyo gihe ababijeje baheza akaziga hanyuma abo babona bashaka kuronka ubuhungiro bakabubaha abandi nabo kumba birafite inzira bicamo hari igihe bishobora guteba hari igihe binyaruka ariko bose muri rusange by'ukuri ni abanyeshyirahamwe bagerageza gufashanya bagahanura naca ukiri mushasha bakamwereka haca bakamwereka icakora bakamwereka inzira acamwo kugira ngo ashobore gushika cyane cyane kuko urumva iyo uje urumwimukira ikomeye no kuronka ubuhungiro ikintu uva nkuko wari ubivuze muri no minsi ubona yuko by'ukuri abatwara leta zimwe za Amerika basa n'abashaka gushaho ingingo zikomeye byerekeye cyane cyane by'ay'umukira no gusaba ubuhungiro ariko icyo duhanura abantu ni ugukurikiza amategeko no kugerageza gukora ibyo bashoboye kugira ngo bo ibyo basabwa babikore hama barindire inyishu bahabwa n'ababiterwa.
Hanyuma abo barundi bari ngaho babana gute n'abandi bari ngaho babara abandi bimukira n'izindi mpunzi hamwe no mu bice babamwo abanyamerika babana nabo imigenderanire yifashe gute?
Novuga muri rusange imigenderanire ni myiza hagati y'abarundi bonyine hanyuma kandi hagati y'abarundi n'abandi bimukira bava mu bihugu bitandukanye haba Repubulika ya Demokarasi ya Congo canke igihugu c'u Rwanda kiri iruhande yacu n'abandi bava mu bihugu vya nka Congo Brazzaville canke Angola abo bose barahari hano muri Portland Maine. Novuga ku migenderanire ku by'ukuri ari myiza kandi migenderanire myiza kandi hagati y'abarundi n'abantu nyene baza imvukira hano benshi n'abazungu leta ya Maine nibaza ko ari nayo leta ya mbere muri Amerika novuga ntibamwo abazungu benshi aho umuntu aba agita amaso abantu bamuganira bumva ko abarundi kuvyukuri bafise ishusho nziza na cane cane ku vyerekeye akazi abazungu usanga bashima bavuga bati iyo murundi muhaye akazi aragakora neza kandi akagakora uko bitegerezwa.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Toma adutega kamo. Toma uratwumva?
Ni ikibazo kivanze n'intererano.
Yego
aho nk'abantu b'Abanyafurika bura tugenda dufise amakenga ku bijyanye n'ingene abimukira bafatwa. Iyo leta arimo aravuze ko atangora na nta kibazo kihari, ariko muri rusange muri Amerika baravuga ko bagerageza kugwanya abimukira. None je nabaza nti kubagwanya kugira ibibazo muri Amerika isiza nagira woba akaze ari umuntu avuga ati nkeneye kuba muri Amerika niho niyumvamo numva nokora y'akazi, bakaraba ko akurikiza ibisabwa n'amategeko gusa ntihabe ukuhohotera akaze k'akazi na muntu. Hariho n'ababaza bahunze bafite ibibazo ugahura babafashe nabi, urumva nk'ibyo ibintu nk'igihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi umenga ntibyari bikwiye kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ama tukavuga tuti nk'Abarundi, ubu Burundi buri mu bihugu bikenye, aho Abarundi uhura bagerageza gushaka ibihugu biteye imbere boza kuronderamo ubuzima, kuko mu Burundi bariga bahura barabuze icyo bari bukore kubera ata amasosiyete menshi ahari, zaba inganda zikora ibintu kanaka. Uhura mu Burundi tumeze nk'abakene muri rusange, aho Abarundi rero bagerageza kuza barirukiriza ibihugu bya Buraya, none babona bofata inzira igiye kugira bashike muri Amerika borohewe cyangwa ibindi bihugu bya Buraya kugira ikibazo cy'abimukira ntikibe ingora bahise, ku buryo umenga umwimukira ni umwanzi kumbe yaraje guteza imbere igihugu. Ikibazo cyanjye ni icyo, murakoze.
Murakoze. Mu mwishure Filemo
yabajije ikibazo kirimo ibice byinshi kuri jewe, ariko icyo navuga navuga nti ku by'ukuri muri Amerika hari igihe haba kuri byo no kwita impanuka, ugasanga abantu kumbara birashitse umuntu arafashwe nabi canke birashitse umuntu ntiyoroherejwe, ariko novuga nti kuri je n'impanuka. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu gifise amategeko kandi kigira ku mategeko ku buryo umuntu wese ku by'ukuri yubahirizwa mu gateka kiwe. Mugabo bitavuze yuko nkuko nabivuze impanuka zishobora gushika, iyo zishitse rero haraheza amateka gukurikizwa, kuko jewe aho ngeza amaso kumbe nizimaze kubona na experience mfise nuko hano ku by'ukuri hashobora kuba impanuka ivyo ariko ndita impanuka, ariko muri rusange ni igihugu c'amategeko, ni igihugu kwiza amategeko, ni igihugu cubahiriza umuntu uwo wese. Nk'abari hano muri Maine aho ngeza amaso wacu muri Maine, abantu iyo baje gusaba ubuhungiro ku by'ukuri mu mategeko bakurikiza amategeko benshi baraburonka, bishobora gutera cyangwa bikanyaruka, ariko benshi baraburonka kuko nk'abazi wacu mu Burundi ho urabona Uburundi iyo buri na Amerika iri ni kure, benshi baza hano biciye amategeko kuvuga ngo baba bafise visa, baba bafite impapuro zemera kwinjira muri Amerika. Ku muri jenda bivuze nshaka gushiramwo ku mbura ubudasa hagati n'abandi barakumva baza bavuye mu bihugu bya Amerika y'epfo bakinjira muri Leta Zunze Ubumwe kumva badaciye mu nzira z'amategeko. Twebwe kuvyo kuri mu Burundi cyangwa mu bihugu byinshi abantu bava mu bihugu byinshi bya Afrika baza hano biciye mu buryo bw'amategeko. Bakinda kumvira ko nuko kumbure abanyapolitike b'Abanyamerika bafite kumbure kutabona cyo kimwe ikibazo cy'abimukira. Bamwe basaba kumbure bashaka gusa n'ababagora kumbure bifatiye ku myumvire yabo ya politike. Ariko icyo nubwira abantu, igihugu cya Amerika n'igihugu uturade kahise, igihugu ku by'ukuri cubatswe cubatswe n'abimukira. Abazungu bose tubona hano benshi usanga bava mu bihugu bitandukanye ya Buraya nk'Ubudage, Ubwongereza, nka Hollande, nka za Suwede, bitaratikamira muri rusange. Ugasanga ugiye nko mu rungano rune rutanu bitandatu, ugasanga uwo muntu yaje ngaha naho ugasanga wewe wangana n'Umunyamerika n'ivyo amaze imyaka myinshi aba hano, ariko wasanga sekuru canke sekuruza wa sekuru yavuye nawe nyene mu bihugu bindi bitatari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku by'ukuri icyo ni kintu gikomeye gose muri Amerika kandi gituma abimukira naho uba bashaka gusa n'ababafata nabi, ariko amategeko uhereye ku izo shingiro ukabandanya ku mategeko yandi aba ari mu maleta atandukanye, by'ukuri amategeko arakurikizwa, ariko ntibibuza yuko impanuka ziba ku mahandi hose ku isi.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Yari mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganira na n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri Leta ya Maine hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari Filemo Dushimire. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri Studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye.